Welcome to my podcast. Ndi kumwe na Nini, umukobwa yari afite ingorane zitumbereye gukunda rwose umuhungu akarenza. Umva mu ngorane ziwe, atubwira yuko yakunze umuhungu kuva umwaka uheze. Donc l'année passée yarakunze umuhungu, uyu muhungu yamukunze kubera ko yamukuye mu ngorane zo kunywa amadroge n'ibindi byose. Aramukunda nyine kubona ko amwitayeho. Ariko Nini nawe yari afise ahaba muri uyu mwanya, nyine yari afise izo ngorane zo kunywa amadroge n'ibindi bintu byinshi rwose, marijuana etc. Ahantu yaba kwa nyina muri susore, bari bamuhaye susore nziza rwose irimo ibintu byose. Uyu muhungu aramubwira mbonzora nza kukuraba, de temps en temps akaza kumuraba plus agataha, akamubwira ko agihura, yamubwiye ko afise abana babiri. Bose abo bana babiri ntibasangiye nyina, kila muntu afise umwana, kila muntu afise nyina wiwe. Hama Nini nawe avuga yuko atangorane biteye ko ategerezwa nyine kuvyemera nk'uko abibona kubera urukundo arirwo bwa mbere mu bintu byose. Ninaremera ukuntu yahora azaga akagumaho, hashize ahantu nyine aza amubwira yuko ategereza kuryama kubera afite ingorane n'abandi bantu mu muryango tusa. Ninaramureka akaza aryama, ariko papre sinzi ukuntu Nini yaje kwisanga babana mu nzu. Nizoza ni muzi mwimwe barabana mu nzu, babanye mu nzu. Umuhungu akamubwira ntegereza kugura ibintu bituma ngira records music, donc kugira kwanregistra imiziki muri susore nyine aho baba. Nini aragenda aramugurira. Nini we muri uyu mwanya nyine yararonse akazi keza, donc yemera kumubeshaho umwaka wose uyu muhungu adakora rukujya gusa no kuryama no kuririmba, aririmba ibyo ashaka byose. Uva nyine afise reve nyine yo kuba Eminem, yo kuba umuntu akazi wahatari. Hama ageraho umwaka uheze, Nini avuga no utegerezwa kuza gukora kubera ifuko turonka amahera, ifuko tuba kure, turaba ico tuzovamo mu myaka iza. Umukobwa nyine araba tellement desespere kugeraho nyine amubwira ngo ukore ku kazi wacu, ariko niwaza gukora ku kazi wacu ntituzovuga yuko turi kumwe, ntituzovuga yuko dukundana, ahubwo tuzomera nk'abantu tutazinanye. Uyu muhungu araza gukora, aje gukora Nini arambwira, urabona rero antuka Nini nyine abwira umugenzi wiwe, nk'uko nyine abwira yuko yabwiye umugenzi wiwe ko yamubwiye ko ari ujya muhungu abona hariya ahantu akora ni umuhungu wiwe, bamaze umwaka bakundana, nujya ariko akaba ari we azoba abizi gusa, abandi nabone no kubibanyegeza. Arabibanyegeza ingazi ibiri ziheze zitatu, baramukura mu yindi poste, bamuhaye yindi poste arayikunda, akora nk'ingazi ibiri. Mu gitondo cya kare nyine bashaka kubyuka baje ku kazi bose, amubwira ubulisa si nkiza, ntabyo nkishaka. Akazi twama twagize tugira akazi kamwe kagahera n'ingoga, ugasanga ndindiriye ndiko ndindira ko akandi gashika, ariko ugasanga ko nta kazi gahari, ugasanga nkuma ndindiriye gusa, kandi birandusha kurindira amasaha yose kugira meza amasaha 12 ku munsi. Umukobwa aramubwira okay, nibyo decisive okay, nacome urarondera handi mukurindirwa rondera handi umuhungu aramubwira nubwira ikibazo nzorondera handi nzogira ibintu byo shushaka nzo urumva ko namaze kubika amahera make yo kugura imodoka kugira tuze turi de place facilement donc nzogura imodoka hanyuma tuze turi de place facilement umukobwa aremera ariko umukobwa ashitse ku kazi nyene nyene turiko turavuga umukobwa muzima abwira abandi bagenzi bo bose abantu bose ujya muhungu yahora akora hariya kwagaruka yanse kugaruka muramba mba yanse kugaruka ruva natagaru naho no babwira yuko gusa ko yakunzi wanje kuva kera ça fait 2 ans dukundana twarabibahishije gusa kugira agume hakora ariko ubu ndabivuze kuberana na ko atakiyakora nini na umuzi waramubwira reka kuzubibwira abantu bose reka kuzubibwira abantu bose uko no gushaka gusa kwiyumva neza uri kurabibwira abantu ubwingo abantu ingorane zawe no gushaka kwiyumva neza ama umukobwa aravuga okay nzoreka kubibabwira umusore arenga uwundi ukurikira baragaruka ku kazi abakobwa bose n'abandi bandi benshi bamuzi basi babimenye yuko uyu muhungu yamaze guheba akazi kandi uyu muhungu bakundana na nini atuka ibintu nk'ivyo uba rero kandi abake muri aka kanya nari kumwe na nini ndaza kubandanyiza ndababwira ingo inkuru yiwe n'ingorane ziwe yabonye ukuntu yabyifashemwo n'ukuntu mbese mu kesho gusa mwo kwibaza eske aracabana n'umuhungu canke nakibana n'umuhungu kuva umuhungu yankiye gukora ciao. Welcome to my podcast. Uno musi ndi kumwe kandi na nini ndiko ndabandanya inkuru yiwe aho twayigejeje ahantu ahevye akazi donc muyinga ya mbere ahevye akazi yamubwiye umugore yuko agiye kugura imodoka mu minsi yaramaze ariko rakora hajya yarabashije kubika amahera makeya umukobwa aramubwira ntacho nzokongereza yandi mahera kugira ugende kugura imodoka umuhungu aragaruka muri iyo inganye namubwira ko yabonye imodoka ategereza kugenda kuyigura umukobwa aramuha amahera aragenda kuyigura ariko ntiyagaruka umukobwa ararindira ijoro ryose arabura bwa kabiri umukobwa asubira ku kazi ninasubiye ku kazi abwira umugenzi wiwe ko wa muhungu atagarutse kuvejo yatwaye amahera yose kandi akabatinya yuko yoba yagiye kuyajya uko umukobwa yarashavuye arira umugenzi wiwe aramubwira ngorane urabyihanganira azogaruka weekend niyahera kubera abahungu benshi usanga weekend itanguye afise amahera akagenda akayajya n'abandi bahungu tusa ukacubona ko kwa Mungu mwijoro aragarutse ninarabyumva nyine aravuga tuzorindira turabe batashe ninavuye ku kazi yandikira umugenzi wamubwira yuko yasanze atarashika muhira ari kuwa gatandatu ujya mugenzi wamubwira kandi ibuka ko nakubwiye yuko azoshika nko kwa Mungu mwijoro kubera abahungu kenshi baragenda bagafeta ku bagatangura gufeta kwa gatanu kwa gatandatu ubuhera bwabaheranye kwa Mungu bakaca bataha kuraba abagore kenshi abahungu bameze uko babafise ingeso mbi turabizi twese hama rero nini ararindira ninamwandikira umugenzi we kuwambwira amubwira wa muhungu yashitse mu ijoro ryo mu masaha 8 ijoro nyene mu dimanche afise amahera ariko adakwiye urumva yabashije kujyamo nk'amajana 3 ayandi arayagumiza avuga nibyo byaci bituma bimpa umutima nyine wo kumubabarira amubwiye ariko umujya mugezi we nawe akamubwira nini je sindabyemera urikurambesha ushaka gusa
ushaka urazi yuko ushaka kugumana nawe mujye mugenzi wiwe nawe urazi yuko ntashaka kuvuga byinshi muri iyo mariage urazi guhanura umugenzi hajya kenshi urashaka kumuhanura ariko akabifata minene gwe nyene akaguma akaguma akabibona yuko bidakenewe bidakenewe mu buzima bwiwe kwa nkama rero nini atukara basubira ku kazi yasubiye ku kazi bamaze muri episode ya mbere narabwiye yuko bamuhamagaye kandi bamubwira yuko ashora kugaruka bakamuhindi post ama nini aragenda aramusabira akazi kandi aramubwira aramusabira akazi nyine muri resources imena arababwira numuhungu wanje umva narabinyegeza nyine kugira abantu nibabimenye namba ashobora kugaruka karonkindi post aho ni sawa kandi yabibemereye yambwiye yuko azogaruka azogaruka ku wambere uza arashobora kugaruka ku wambere ugeze umugenzi wa nina aramubaza nini nina ariko arabimbwira nyine ambwira yuko umugenzi we yamubajije mbega umugabo wawe yagarutse ku kazi canke ni nawe aca mwishyura amubwira no ntiyagarutse kubera yari afise ubwoba yuko abantu bakorana bashobora kumuvuga nabi bagatangura kumubwira wewe wahebye akazi umaze gukora ingazi ibiri zitatu none baraguhamagaye kandi uragarutse urumva ni nk'uko utabishaka bazoca batangura kumutwenga umuhungu yaciye yanka kugaruka kubera ivyo yatinya yuko abandi bahungu bamutwenga ku kazi iyo niyo yari iyo niyo yari inkuru nini yabwiye mugenzi wiwe mu mugenzi wiwe nawe akamubwiza ukuri akamubwira jewe ndibaza yuko uwo muhungu wawe adashaka gukora n'umuhungu ashaka kwigumira ngaho nk'uko umwaka uheze wamugurira ibintu ukamutekera ukagenda ugakora wenyine akaguma yigirira imiziki muri sushore nibyo ashaka kubandanya agira ntashaka gukora ntashaka kugira n'ikintu na kimwe nama rero nini arira nyine avuga yuko agiye kuraba azoraba yuko proje ziwe zo kugura imodoka azozigira aca arondera hanzi ivyo vyose ruko uraba ariko nini akavuga yuko muri ako kanya azoba atafise akazi niwe azoba ariko arariha pansiyo z'abana babiri abo bana babiri bafise ba nyina batandukanye ategerezwa kuriha nk'ijana kuyipansa no kuyinga canke we ijana kuyinga kira mwana umwe donc ijana kuyinga kira mwana umwe sabyinyi ko ashaka kuriha nk'amajana umunani ku kwezi urumva rero iyo nkuru ikaba yagiye uko urumva ndabasize muri episode ikurikira turaza kuvugana rero ukuntu umaze kuronka umuhungu nk'uyo utegerezwa kwikingira ukavuga mana yanje sinshaka yuko ankoresha nabi amfata nabi mu mutwe akamfata nabi psychologiquement ifo ko tubivugana ko tuvuga ukuntu umutegerezwa namwe nk'uko muratwumviriza muraza abantu mubana cyangwa abantu mwabonye baba bafise izo ngorane bafise abahungu babamereye nabi bafise abakobwa babamereye nabi si ukuvuga gusa ko ari abahungu bameze nabi n'abakobwa bameze nabi ok rero muri episode ikurikira turaza kubivugana ko ciao ciao. Welcome to my podcast. Dikumana nini yambwiye yuko adashaka gutanga opinion yiwe mu byo tuza kuvugana ukuntu mu byo nza gutanga nka conseil kubera aza kuvyumviriza nyene iruhande rwanje nana kimwe ashaka kuvuga ashaka kuguma ari privé. Donc muramubabarire mufise ico muvuga mu commente mu likinge mu sharinge mugira ivyo mushaka vyose ariko mugira ico mubivuze ko murabona rero duhuye n'abahungu kenshi abahungu bafise ukuntu baba bazi exactement uri baba bazi exactement uri nibiba bivugwa yuko ari ukuburi sukuburi ariko bo mu mutwe wabo amaze kukubona akavuga uyu mukobwa meze uku mu mutwe wiwe bigenda uko nyine nonge rero je ku nkuru ya nini kunda ibona ujya muhungu akimubona ku bagenzi biwe abona nini yaburewe anywa madroge yarabonye nyine ko ari umuntu ati taho amitaho ubuzima bwiwe aramubona nyine ko ari umufeble nyine ategerezwa gufata agafata soin akamushira mu nzira nziza ariko afise ico arindiriye muri ivyo vyose donc kumushira mu nzira nziza ni yari kumubwira nyine ko amukunda akamubwira urareka ivyo bintu ntibimeze neza ufise akazi ariko na ufise akazi ukanywa madroge muri weekend utari ku kazi okay ivyo ni sawa ariko ntutegerezwa gufata madroge uko ufise akazi higa na higa yashobora kuheba akazi ibintu nk'ivyo nene urumva wowe yaravyemera avuga wow umuhungu anyitayeho wow umuhungu yemera yuko ingorane mfise ari ingorane ariko ntegerezwa guhinduka wow n'umuhungu vraiment ari responsable kandi n'umuhungu vraiment azokunda gukora ari umuhungu azokunda ko tukora ibintu hamwe tube yana ekipe tusa hama rero ni naramwemerera namubwira ko namukunda ibintu nk'ivyo me amaze kumva umuhungu ivyo yashaka byose yashaka kumva yuko umukobwa ubwa mbere faiblesse yiwe ni drogue ubwa kabiri ikintu yashobora gukura ko kuri uyo mukobwa hari kuba kugenda kuba iwabo n'uyo mukobwa kuri uyo mukobwa yari amaze kumubwira jewe sindi hinzu jewe nibera kwa mama wanje yari ampa isusore munsi ifise chambre ifise cuisine ifise toilette urumva ni nka tuvuge ni chambre na salon na toilette na cuisine tusa na mahera diha nibere huko nyene umuhungu na kubera yarazi nyene ko ategereza kuva ku bavyeyi wiwe ubundi nawe akamenya yuko akwijije imyaka 30 akamenya yuko afise abana babiri ku bagore babiri ibyo byose umuhungu yategereza kurondera ikintu kifasilita ubuzima bwiwe donc kumukurikira akaguma mukurikira nini kwari kumukurikira avuga yuko ntegereza kugenda kubana n'uyu mukobwa nta nzu nzoba mfise ndiha ku kwezi ninabana n'uyu mukobwa uyu mukobwa arakora jesi nkora uyu mukobwa azotuma andihira pension nahora ndiha y'abana uyu mukobwa azotuma ntakoresha amahera yanje nahora nkoresha muri aide sociale ajya amahera bahora bampa yo kumfasha ya guverinema uyu mukobwa ntazokoma induru nsohotse ngiye kwinywera canke ngiye kwiririmbira n'abandi bahungu ibintu nk'ivyo tuvuga ntazonkoroga uyu mukobwa arabyibushe ariko nabyibushe gose n'umuntu atitaho n'umuntu ati atavuga ntegereza konda ntegereza kugira iki doki n'umuntu atitaho ubuzima bwiwe uyu mukobwa niwe nshaka urumva yari yamaze gusibla ibintu vyose abona kuri faiblesse ya nini kandi ninarabona arabyivugira ari ngaha siko nini urumva rero nini afise uko kuntu yari ameze nini ntashobora kumenya exactement ko ivyo bintu by'umuhungu wese yamumenye ko nini we yoba bifise nini ico yabona kuri urya muhungu yabona umuhungu ari responsable yabona umuhungu ategerezwa gukora yabona umuhungu ategerezwa kumubwira tugende mu nzira nziza tujye neza tuzitugenda kuri siporo tuzitugira ibintu nyine kugira ubuzima bugende neza kubera n'ivyo urya muhungu yamwereka ariko umuhungu arashaka gukora ibintu kugira gukure ko ibindi bintu akakwereka ibintu wowe ushaka kubera yamaze kumva ko ubishaka ibyo bintu agukure ko ibyo we ashaka urumva wowe umukura ko ibyo ushaka nawe akagukura ko ibyo ashaka c'est soit mu bintu vya couple umuntu agukura ko ibyo ashaka muri bonne manière mu bintu mwavantage mu buzima bwiza cyangwa gukura ko ibyo ashaka mu kukonona kugira nawe yiyumve neza umva rero umuhungu ngaha umwaka umwe n'inusu nini ntarabona avantage amugirira nini abaho mu kugira espoir yo kuvuga uyu muhuka ariko kenshi urabana n'umuhungu ufise iyo espoir kwahinduka ibintu byose aguma kugirira la même chose nahinduke kabisa nini rero umuhungu namutuka umuhungu namukubita umuhungu namuteza isoni mu bantu ariko umuhungu amugirira inabi muri cerveau umuhungu amwica psychologiquement umuhungu amwica mu bunyabwenge muramba bari kirundi umuhungu amwica mukuntu ni nari supposé kwiyumvira ubwo rero abantu mwamwe ko muranyumviriza mukwamuko muratwumvira twese ngaha musha kubaza mu makomantere benshi bashobora no kubaza mbega none umuntu nk'uyo twomwikura ko gute umuntu nk'uyo biragoye kumwikura ko utamwikuye ko n'ububi bwinshi ububi bwo kumuheba complètement ukamwiruka ntuzoze witaba telefone ziwe ntuzoze witaba ama message yiwe numugane ku numugumane kuri Facebook numugane kuri Instagram numugumane mu marezo sosuzi yuko ashobora kukuronka kwereki abantu nkabo maze kumushira mu mutima biragoye umaze kumubona muri ya contact kugira ntumvugishe kugira ntumwemerere kandi kwinjira mu buzima bwawe no kumwiruka kubera kwiruka kenshi bifashe yuko ubuvuze ndiko ndahunga kandi no guhunga naho ufise espoir yuko uhunza ikintu cyahora kikumereye nabi ukagihunga kugira umeregwe neza iyo ni ugusa conseil nuba hari inkuru nyinshi tuzovuganamo z'abahungu n'abakobwa mufise icyo muterera n'ukwandika mu makomantere mukavuga mubivuga mu giswahili tuzogira aussi podcast mu giswahili tukavuga poster podcast mu cyongereza mu gifaransa tusa abantu benshi rwose bashaka kugira podcast umva rero muze mutwandikira mushaka ko commentaire tuzobishura muri podcast tuzoba tugize special mapov iyo niyo yari inkuru ya nini muradutunge episode y'iraheze semaine ikurikira tuzovuga ibindi ciao.